mukomeje kumva radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Bamwe nshuti zacu mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Mu Rwanda mudukurikire kuri FM 104.3 ya radio ijwi rya America. Mu Burundi muratwumvira kuri metero 19 na metero 22 ku mirongo migufi. Aha mu Burundi leta irimo irakora ibarura ry'abakozi bayo.
Ubambere na mbere no kugira ngo leta imenye abakozi bayo, yongere imenye n'umwe wese icyo asanzwe ayajejwe mu kazi ka minsi yose.
Uyu ni Nizigiyimana Marie Rosette, umunyamabanga uhoraho wa Ministeri y'abakozi ba leta n'umurimo mu Burundi. Mu rugaga mpuzamasendika COSIBU bavuga ko batangajwe n'iri barura.
Nk'umuntu akubaza amakonti amahera ufise kuri banki, ibyo tunze abana ufise ubwo kuvamo ibyo bintu ariko abikubariza.
Uyu ni Nsabyimana Celestin, perezida w'urugaga rw'amasendika mu Burundi COSIBU. Inkambi y'impunzi ya Mahama mu Rwanda yugarijwe na virusi ya corona. Muri Tanzania abatavuga rumwe na leta bararega polisi y'igihugu kwica abantu muri ibi bihe by'amatora azaba ejo kuwa gatatu. Mugume hafi. Ijwi rya Amerika, aya makuru tuyahere muri Tanzania. Rimwe mu mashyaka akomeye atavuga rumwe na leta, ACT Wazalendo, rirarega polisi y'igihugu ko yaba yarishe abantu barindwi muri ibi bihe by'amatora y'umukuru w'igihugu n'inteko ishinga amategeko azaba ejo kuwa gatatu. Ni inkuru mugezweho na Fidele Niyongabo.
Umugambwe ACT Wazalendo wagirize igipolisi ko carashe abantu indwi. Yamara Simon Siro, umukuru w'igipolisi cya Tanzania, yahakanye ko hari abantu bishwe mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru. Umugambwe wamenyesheje kandi ko igipolisi mu izinga rya Zanzibar cyahagaritse Malim Seif Sharif Hamad, umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu yaje ku munsi wa gatatu. Yahagaritswe uno munsi wa kabiri mu gitondo mu kibanza cy'amatora aho yari yagiye gutorera. Mohamed Hassan Haji, umwe mu bategetsi b'igipolisi muri iryo zinga, yemeje ihagarikwa ryiwe. Umugambwe ACT Wazalendo wasabye ko arekurwa bidateze. Hari abasirikare n'abapolisi benshi cyane mu izinga rya Zanzibar uno munsi kuwa kabiri. Amabarabara atari make muri iryo zinga yari yugaye. Abanyagihugu baho batangaje ko uburyo bwo guhanahana amakuru hisunzwe uburyo bwa internet bwagabanijwe, kandi hari amakenga ko bushobora guhagarikwa bwose ejo kuwa gatatu. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Tanzania, Donald J. Wright, yatangaje uno munsi kuwa kabiri ko atewe impungenge rikomeye n'amakuru avuga ko abantu bariko baricwa abandi bapfungwa mu izinga rya Zanzibar no mu bindi bice. Asaba inteko zijejwe umutekano kwifata. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe Antonio Guterres asaba abayobozi b'abanyepolitiki bose kwirinda uruhagarara n'ubwicanyi.
Muri Australia, leta yakuyeho ingamba za guma mu rugo zari zimaze igihe i Melbourne, umujyi wa kabiri w'igihugu kubera virusi ya corona. Eugenie Mukankusa arakomeza n'inkuru.
Izo ngamba zari zimaze igihe kirekire mu mujyi wa Melbourne ugereranije n'ahandi ku isi zarangiye. Guhera kuri wa kabiri, amaduka yose aho abantu baruhukira na za restora byose byongeye gufungura imiryango, kandi n'amabwiriza aguma mu rugo yakuweho. Izo ngamba zari zashyizweho mu ntangiriro z'ukwezi kwa karindwi nyuma y'uko hari hongeye kwaduka ubwandu bwa virusi ya corona. Muri leta ya Victoria iza ku mwanya wa kabiri mu zituwe cyane muri icyo gihugu, mu minsi ibiri ikurikiranye nta muntu n'umwe wanduye virusi ya corona, nta n'uwishwe na COVID-19. Igabanuka ry'umubare w'abandura ku munsi ryatumye abayobozi bahagarika ingamba zaguma mu rugo zari zimaze igihe kirekire cyane mu mujyi wa Melbourne kurusha ahandi ku isi. Guhera kuri uyu wa kabiri, amaduka, inganda n'ibijyanye n'ubukerarugendo bishobora kongera gukora nubwo hari ibigisabwa. Ibyo birimo kwambara agapfukamunwa bikiri itegeko. Aho abantu baruhukira no muri za resitora naho umubare ntarengwa n'abantu 20 icyarimwe imbere mu nzu. Hanze ni 50. Ubu abazaba batumiwe mu mihango y'ubukwe ntibazarenga 10, naho mu cyunamo no gushyingura ni 20.
Eugene Mukankusa ikomereza kandi no mu Butaliyani naho kuri virusi ya corona, ho abaturage baramagana ingamba nshya leta yashyizeho zo kurwanya iki cyorezo. Federe Niyongabo na Eugenie Mukankusi murakoze kuri aya makuru mutugejejeho nshuti zacu mbibutse ko iyi mwumva ari radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda turi no kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu amakuru mu byaga bigari. Mu Burundi kuvejo kuwa mbere hashize leta irimo irabarura abakozi bayo bose. Urugaga mpuza amasendika yo mu Burundi COSIBU ruvuga ko byari kuba byiza iyo leta iza kubanza kubagisha inama. Desire Atungimana aratubwira inkuru irambuye.
Muri iyo rusansuma abakozi ba leta babazwa ibibazo bya 8 bategerwa kwishyura byose atana kimwe kivuyemo. Bimwe muri ibyo bibazo abakozi ba leta babazwa nko kumenya ubutunzi bafise iyo bavuka n'ubwoko bwabo. Nizigimana Marie Rosette umunyamabanga ntayigayizwa mu bushikiranganje bw'abakozi n'akazi amenyesha ko intumbero zitatu zifatiye ahanini ku neza y'abakozi arizo zatumye biyumvira gukora iyo rusansuma.
Ubambere na mbere no kugira ngo leta imenye abakozi bayo yongere imenye n'umwe wese icyo asanzwe ayajejwe mu kazi ka minsi yose. Intumbero ya kabiri kugira ngo leta imaze kumenya ibyo biharuro nyezina ishobore no gutunganya abakozi kubatunganiriza no gutunganya mu bisata bitandukanye abakozi bategereza kuhakorera kuko hari aho usanga ni mu bushikiranganje buriya canke ubundi canke mu gisata kiriya canke ikindi hariho abakozi barenze canke ahandi ugasanga barabuze. Imbere rero yuko leta yumvira gushyiramo abandi bakozi bashasha yabanza gutunganya abo isanzwe ifise. Intumbero ya gatatu ni uko leta imaze kumenya abakozi ifise iraheza ikamenya n'ingene itegura uburyo bwo kubahemba.
Urunani mpuzamasendika y'abakozi mu Burundi COSIBU ruvuga ko rwatangajwe n'iyo rusasuma iri kiraba batagishijwe inama kandi aribo baserukira abakozi. Savimana Celestarongo ekosibu amenyesha ko bitari bibi ko leta imenya abakozi bayo ariko agatangazwa n'ibibazo biri muri iyo rusansuma.
Nk'umuntu akubaza amakonti amahero ufise kuri banki ibyo tunze abandi bise ubwoko uvamo ibyo bintu ariko abikubariza iki kandi ugahuruka ubibazwa n'umuntu agutwara uko cyangwa umushefu udo service wawe ejo ni wabavuga ko ufise amabutike niyo waba uyafise bizoshika buri bisi yo gushika ku kazi ngo yari kwa kontrola ya mabutike yihure niko birabaryanisha mu kazi kandi atari byo ku mategeko agenga abakozi ba leta statut general de fonctionnaire na police travail nta na hamwe byanditse yuko umukozi ategerezwa kuvuga ibyo atunze ategerezwa kuvuga ubwoko bwiwe ategerezwa kuvuga haba nta na hamwe byanditse. Urumva rero muri iyo ntuze muri ibyo bibazo twabonye ku marezo yose ko ntibigeze bahamagara abaserukira abo bakozi ngo babivugane ibyo bibazo rero birimo bigaca bitera amakenga ugahura birononye n'imibano hagati y'abakozi.
Nyawakira Gilbert arongoye urunani mpuzamasendika CSB asaba leta guhagarika iyo rusansuma kugira abo byega batange intererano yabo.
Icyo gituma rero dusabye ko ibikorwa ko tuhagarara kugira ngo abaserukira abakozi reka na leta bongere barabe yuko ubwo rupapuro rufatiro rwa rusansuma rutarimo kumbure ibibazo bikwiye gukurwamo kugira ngo urusansuma rushobore kubandanya ku neza y'abakozi no ku neza ya leta kuko twabishinze mu ntango y'uko urusansuma atari rubi kibi tugaya ibibazo birimo tubona ko umenga bigisuzuma kandi tukabishima kubera ko nanone birengagije gushyiramo abasura bakurira abakozi kugira ngo bimeze ibyo bibazo gede mu bakozi ba leta twese tubibona kumwe.
Bamwe mu bakozi ba leta baganiriye n'ijwi rya Amerika ariko batashimye gutanga amajwi yabo ku gutinya ingaruka zo kuvugira kuri iyo radio yugaye mu Burundi bamenyesha ko ibibazo babazwa batavyishyuye neza kuko batabona akamaro bigiye kubazanira. Hari n'abavuga ko ikibazo cy'ijana n'umunani kijyanye n'ubwoko bwabo cyabateye amadidane. Bamenyesha ko batumva igituma icyo kibazo kije uno munsi mu gihe mu kuronswa akazi bategeze babazwa ubwoko bwabo. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Bamwe mu baturiye umupaka wa Kanyaru uhuza u Rwanda n'u Burundi bavuga ko imibereho ibagoye kubera ubuhahirane bwahagaze hagati y'ibihugu byombi. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa yabasuye ku ruhande rw'u Rwanda ku Kanyaru yaduteguriye inkuru irambuye.
Yoni soko rya saa 11. Inyanya, ibijumba, amashu saa 11 niho ritangira kubera umupaka bawufunze. Wende byakoraga mu gitondo. Iyi nayo yari restaurant ya Mam Dog. Restaurant abagande, abanyakenya, abasomali, abasubariraga mu hano.
Turi nyaruguru ku mupaka wa Kanyaru huza u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi ku ruhande rw'u Rwanda. Uyu muturage utuye ku mupaka arereka Ijwi rya Amerika bimwe mu bikorwa byahoze bikora mbere imipaka itarafungwa. Ni ibikorwa byajyaga biramira benshi ariko ubu byarahagaze na cyane ko urujya n'uruza haba ku bantu yewe no ku binyabiziga ntarwo muri make haracecetse.
Buwate y'akabare, biyare, burusheti z'inyama n'inzoga.
Aha ku mupaka biboneka ko hubatswe isoko rya kijyambere ku ruhande rw'u Rwanda ryari kujya rifasha abaturage b'ibihugu byombi n'abandi batambuka. Ariko tuhagera twasanze imiryango myinshi yaryo ifunze n'abake bafungura ngo nukwanga kwirirwa mu rugo kuko ababagana bahaha bari yanga. Uku niko twabisobanuriwe n'aba babyeyi twasanze babashije gufungura imiryango.
Ko twabanaga bakiriye bagenda gutya abo mu misozi bose heba nawe uko hameze. Ibyo bacuruzi no kwirirwa twicaye tugasinzira twaramirwa tugataha. Hagiye umara n'icyumweru utaracuruza n'agafuka wenda kakawunga urabona ko ari ibiro 25.
Uretse no kuba imigenderanire y'u Rwanda n'u Burundi nayo yarangije byinshi mu mibereho y'abaturiye imipaka, aha ku mupaka wa Kanyaru bakoraga ibikorwa by'ubucuruzi bavuga ko icyorezo COVID-19 nacyo cyarushijeho kubasonga. Bakavuga ko igihe ibihugu byombi byakongera kugenderana ubuzima bwarushaho kuba bwiza.
Nimba twabaga turi aha ngaha mu bantu twafashaga nka 90% ari abantu bambukiranye imipaka, urumva ni ibintu byiza cyane mu gihe bashobora kuba bafunguye imipaka. COVID yahungabanyije ibintu byinshi cyane 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 ku bantu bari bamenyereye gukorera ku mipaka.
Ubuzima ntibwashaririye abari bafite ibyo bakora bifatika gusa ku mupaka wa Kanyaru huza u Rwanda n'u Burundi, ahubwo bwanageze no kuri bantu rubanda rugufi. Nk'uyu wemereye Ijwi rya Amerika ko yari atunzwe no gutwaza imizigo abagenzi bambukiranyaga imipaka.
Njye najyaga nshika i Burundi twari abakarani bo ngaho tujyana ibikapu. Igikapu ukakigezaho ukabona iyo sex, ukazana ikindi ukabona 500, ukakigeza kuri Jaguar. Ibaza ari ukore nk'abantu 20. Twarahombye. Bamwe barakubiswe, abandi bafata isuka, abandi bohokera mu mujyi.
Kuri ubu ku mupaka wa Kanyaru urahagera ugasanga bagifite ingufu bagerageza kwikorera amabuye y'umushoramari bayavana mu misozi bayazana ku muhanda wa kaburimbo. Baba bagore yewe n'abagabo ngo amabuye yuzuye imodoka y'ikamyo bisaba kuyikorera mu byumweru bibiri ku muntu umwe, bagahembwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi 2 n'ibihumbi 9. Ni ubuzima bavuga ko butoroshye.
Ibyumweru bibiri kugira ngo uzakorere ibihumbi 9
ku muntu umwe.
Umwe nabuye imipaka bifunguye, umuntu wese abaga afite akantu arimo arakora hano, ucuruza amayinite, ucuruza iki, ucuruza izo nyama, ucuruza ibyo birayi, buri wese afite akantu arimo arakora hano. None buse du ukora iki?
Batagize igihinduka byagenda
bya tuna bamwe batwanapfa kweri, bamwe bakwishwa n'inzara. Mese nk'aya mabuye honyine urabona ajyamwe abantu bafite imbaraga, mese nk'abatazifite sibona bakora iki? Ni ukugorerwa mu rugo.
Ubusanzwe aha ku Kanyaru harangwaga ibikorwa byo kuvunja amafaranga, ubu imiryango yose irafunze. Yewe nta nubwo byoroshye ko wabona imodoka zitwara abagenzi zerekeza kuri uyu mupaka. Ibiro kampani zitwara abagenzi zakoreragamo nabyo birafunze. Aha ku mupaka wa Kanyaru ntitwabashije kubona inzego z'ibanze ngo twumve icyo zivuga kuri ubu buzima bugoye bugarukwaho n'abahatuye. Icyifuzo cy'aba baturage baba ku mupaka wa Kanyaru huza u Rwanda n'u Burundi bahurizaho nuko imibano y'ibihugu byombi yakongera kuba myiza, abaturage b'ibihugu byombi bakongera kugenderana.
Twasaba ko bongera gufungura imipaka tukongera tukagenderanira cyaba byiza kuko twarahahombeye cyane.
Hari igihe twabaga twebwe dufite nk'amasuka i Burundi yarabuze, ukajya ubona abaturage baraza bakagura nk'isuka. None ubuzahize
icyo mbazaba ni uko bakumvikana nyine tukongera tukagirana umubano wo mu Burundi no mu Rwanda, tukongera tugahuza ubumwe tukagendanira bisanzwe kuko se tuse nyine bigana abarundi naho bagize ikibazo.
Mu minsi mike ishize nibwo minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cy'u Burundi Bwana Robert Nshingiro yahuye ku mupaka wa Gasenyi Nemba na mugenzi we w'u Rwanda Bwana Vincent Biruta baganira kukongera kuzahura imibano. Iyi mibano y'ibihugu byakunze gusangira kabisi na gahiyi imaze imyaka isaga 5 yarazambye ari nako imibereho y'abaturage b'ibihugu byombi cyane abaturiye imipaka irushaho kuzamba. Eh bagira ubusajwi rya Amerika ku mpaka wa Kanyaruhuza u Rwanda n'u Burundi.
Icyorezo cya virusi ya corona cyugarije inkambi y'impunzi z'abarundi ya Mahama mu Rwanda, hamaze kuboneka abarwayi 80. Ministeri y'ubuzima y'u Rwanda yabwiye Ijwi rya Amerika ko leta yafashe ingamba zikomeye zo kwirinda, gukumira no kurwanya iyi virusi kugira ngo idafata abantu benshi i Mahama. Mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Ikiza cy'umugera wa corona kirabangamiye ikambi y'impunzi z'abarundi ya Mahama iri mu karere ka Kirehe. Ikigo RBS kijejwe amagara y'abantu mu matangazo yerekana abanduye n'abakize kivuga ko amaze kubonekayo abantu barenga 80 bagwaye uwo mugera wa corona mu ndwi zibiri ziheze. Iyi ni nkambi ivugwamo umugera wa COVID-19 ni ya Kiziba iri mu karere ka Karongi. Icyo kigo RBC kivuga ko aho hamaze kubonekayo abagwayi 14 mu minsi 10 iheze. Imahama nka bose bapimwe mu Barundi baba bifuza guhunguka nk'uko ujejwe kambi ya Mahama abivuga. Andre vuga neza aserukira ubushikiranganji bwo gukinga ibiza ari nabwo bwitaho amakambi impunzi ari mu gihugu.
Muri urwo rwego buri gice kigiye gutaha tugipima COVID-19 ngira ngo buheruka twabonye abarwayi 7 ariko haza kuza n'ubundi bushakashatsi bwo kureba uko byifashe bwakozwe na RBC aribo bari 26 mperuka kubona. Abo bantu bose rero barwariye mu rugo kuko hari gahunda ya leta y'uko umuntu wasanzemo COVID aguma mu rugo kugira ngo hari n'abarenga 18 bo banakize banatashye muri convoy ishize Burundi.
Nta makenga mufise ko bashobora kwanduza abandi muri community babantu?
Oya, ntabwo babanduza kubera yuko iyo umuntu arwariye mu rugo agira uburyo yitabwaho budasanzwe. Ujya mu rugo iwawe tugasaba abaturanyi bawe ko bamenya ko ufite ikibazo n'uwo muryango bagasaba kuguma mu rugo. Hari uburyo tubafashamo dukoresheje abakangurambaga b'ubuzima n'abashinzwe ubuzima mu nkambi kuko umuntu buri munsi asurwa n'umuganga, hanyuma iyo hashize iminsi 7 turongera tukamupima twasanga yarakize agakomorerwa noneho akaba yakwemererwa kuva mu rugo, ariko akenshi bitatu byose dosiye yo gutaha akitahira.
Ubu impunzi ziri mu bwoba bwinshi nk'uko bamwe mu Barundi bariyo babibwiye Ijwi rya Amerika. Ubu n'umwe muri bo
utera ubwoba koko birateye ubwoba kubera nyine nk'uko nyine n'ahandi bumvise COVID yashyitse ahantu bitera ubwoba abantu, ariko abantu impunzi nyinshi zirimo turi mu kwijajara kwinshi none ko muvuma hagati mu nkamba ariko akundi nyine kuko tubona turi benshi nshya ubugesera ahubwo mubare abari muri kantene.
Icyo bikoze umukuru w'ikambi yemeza ko hafashwe ingingo ruhasha zo kwirinda icyo kiza cya COVID-19.
Ubu ngubu inkambi yose harimo amabwiriza yihariye yo kwirinda COVID, ni ukuvuga ngo haba mu isoko, ni ukuvuga ngo ahahuriraga abantu benshi bagomba kuba bake bishoboka, kandi ibyo bintu bikagenzurwa kuko dufite abakorerabushake, dufite n'imiryango ishinzwe ubukangurambaga ku bijyanye na COVID iba igenda karitsiye kuri karitsiye mu zigize inkambi yibutsa abantu ko dufite COVID. Ikindi abantu bose bambaye udupfukamunwa, bafite ibikoresho bihagije byo gukaraba ahatangwa serivisi hose, umuntu yinjiye apimwa umuriro kandi akanakaraba, ndetse no ku masoko yinjiye mu nkambi ushatse kuhinjira arakaraba, kandi n'abacuruzi bacururizamo niba kigeranije n'abari bahari. Hanyuma nta kabari gakora, nta mahugurwa dukora cyangwa inama bihuza abantu benshi muri urwo rwo kwirinda yuko hazaho umuntu wanduye akamusa abandi. Nta n'umuntu wemerewe gusohoka mu nkambi nta mpamvu igaragara itumye umuntu asohoka kuko inkambi iri muri lockdown.
Gusa izo ngamba zafashwe impunzi zivuga ko zidahagije, bagatinya ko icyo kiza gishobora kurandagata mu ikambi irimo abantu barenga 59 babana begeranye.
Kuko umuntu bamutoreye corona n'ukuntu batubwira yandukira bagabaye bamujyana ahandi hantu ho kumukurikirana, ariko bamusubiza muri community badubaduza n'abantu, ariko bakaguma bari mu masoko bakahurira n'abandi ku mabombo no guki ibikorwa byose. Nyamara rero abantu turashobora kutwanduza babandi barabatwara ahandi hantu.
Ukudasohoka inkambi ya Mahama byaratangwa kugira ingaruka mbi ku buzima bwa minsi yose kuko impunzi zivuga ko ibiciro by'ibiribwa byaduze ku isoko.
Ibiciro byaraduze, ikiro cy'ibitoki kiragurwa hagati y'150 180 n'umuceri nawo ugeze ku 1000, kiro hagati y'190 n'1000. Imbere yuko korona itera ibitoki ntibyagurwa ku kiro mu ikambi, ibiraya byaragurwa 200 180. ariko urumva uko bigeze hagati y'amajana 200 n'amajana 250 n'amajana 250 n'amajana 300 bitewe n'ubwoko bw'ibirayo ukuntu ari byiza yego ibijumbu byandwa bisanzwe umuturi w'amajana 200 w'amajana 400
abajejwe aya makambi y'impunzi ku munsi barahumuriza nyabuna bagasaba impunzi kwirinda uko bashoboye kose uwo mugera wa corona uwiketse ko yoba yaranduye nawe agahamagarirwa kuja kwa muganga bidatevye Pierre Claver n'inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika
Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
Iwanyu mu ntara
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
Iwanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahinzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara
Mu Burundi mu mpera z'icyumweru gishize abakenyezi baserukira abandi bahuriye hamwe nabo mu mashyirahamwe atandukanye n'abakenyezi b'indongozi mu nzego za leta irikoraniro ritegurwa n'umutambukanyi w'umuhisi President Pierre Nkurunziza riba buri mwaka mugenzi wacu Oriane Tangishaka yaganiriye na Madame Solange Murerwa umwe mu batunganyije iyi nama madamu Murerwa arasobanura ijambo nyamukuru ryavuzwe muri iri koraniro nibikenewe kugira ngo umukenyezi cyangwa umwigeme abe aserukiye abandi
ijambo nyamukuru dusubiye kuri teme kucivugo cha femme de destinée cyaravuga iti femme de destinée rêve toi Ta courage et agis car la consultation de la paix te concerne. Timothy est donné le courage à Haguruka, Girinhege, Kumbati la Mahoro, Vila Kurava. Parabonye yuko amahoro umutekano ubumwe ari ibintu bidaba umukenyezi wese ari mu Burundi eka n'uri hanze y'igihugu kuko tudashobora gutera imbere ibyo bintu tutabifise ayo mahoro ubwo bumwe uwo mutekano bidahari tudashobora gutera imbere nk'abakenyezi tudashobora kubona aho twoshika tutabanje kuronka ayo mahoro n'ubwo bumwe baratweretse kandi yuko abakenyezi gukingira amahoro gushyira amahoro imbere ari byo bidushikana mu iterambere rirama ari byo bidushikana ku byo twifuza byose kuko twarabonye ko muri kahise igihugu cyashyiye mu ntambara mu bihe bitandukanye bitameze neza mu gihugu ko ataterambere ryari gihari katabumwe bwari buhari ubu rero twese hamwe turumva ko amahoro ubumwe kuja hamwe ari igikorwa turaba twese
turumva yuko nk'umukenyezi wari mu bafashije gutunganya iri huriro ry'abakenyezi warashikirije ibintu bitandukanye harimwo ukwisanzura mu muryango uwobwira abashobora kuba batahashitse abataroze itaka ryo kukuhashika ukwisanzura mu muryango mwaganire n'abandi bakenyezi bisigura iki
murakoze cyane kumusugira wa kabiri w'ibikorwa jewe nari umutumire bari bantumiye nk'abandi bakenyezi uko dusanzwe twitaba duparticipa muri inama n'ibi bikorwa bari bantumiye mu bandi bakenyezi amaro duca turajya mu bikorwa mu migwi de travangu tugiye rero mu bikorwa mu migwi groupe y'iwacu twakoreyemo ntiduteka ryo kuba mu barongo mu mugwi maze nshyikiriza icegeranyo caguye mu byo abo twakoranye bavuze mugabo turagishimangira turagisura ku buryo amateme bari baduhaye ngo dukoreremo hari ahanini kenshi ayagaruka kuri ayo mahoro n'ubumwe mu bantu bari hamwe ubwisanzure rero mu muryango twarabonye yuko imiryango ariyo shingiro ry'igihugu igihugu burya kigendera ku muryango igihugu gihagarara ku muryango amasosiyete abagizwe n'umuryango iyo umuryango rwose ameze neza iya umuryango utari hamwe umuryango turavuga umugore n'umugabo kuko ari bo ba mbere bakoroma ifamiye abandi bakagira twarabonye rero yuko ubwisanzure mu muryango utangurira ku mahoro amahoro umuntu aba afite mu mutima amahoro ava ku mwana amahoro atava ku mafaranga atava ku butunzi atava ku kintu umuntu afite ariko ya mahoro atangwa n'Imana ari yaza urugo akaza mu muryango maze hakaza ubumwe hakaza kumvikana hakaza gukundana hakaza umunezero hagati y'ababyeyi n'abana wa munezero ugasohoka ukaja no mu gihugu ukaja muri ubuzi dukora ukaja muri ama association turimo ukajana y'amahoro ukajana y'umunezero bigatuma ushobora gutunganya neza ibyo bikorwa uri kurakora cyangwa igihugu bigashobora gutera imbere kuko gifite abantu batekanye bari mu mahoro bari mu bumwe bari mu munezero
nk'uko bivuze mu mugwi wanyu wakoreyemo mwaraganire ku bijyanye n'ubumwe mu gihugu tubwire ibindi kuri icyo
twaravuganye ibijyanye no kusanzura mu muryango turavugana ubumwe mu gihugu turavugana ibijyanye na justice stabilité socio-économique ukungena ubutungane buca bugenda iterambere ukuntu rica ryifata développement durable intégré ukungene iterambere aho rica risimikira kugira ngo igihugu kimere neza turongera turavugana kandi yuko hari amahoro ibyo byose bishoboka indero y'abana igashoboka ubutungane ukungana turabona ko abantu mu Burundi n'ahandi iyo bavuze ahantu hari ubutungane ni uko abantu bose baba batunganirizwa cyo kimwe umuntu wese akaronka ubutungane bumubereye selo n'ibyo ariko ararondera n'ibyo ariko arakoreramo akumva ko atunganirijwe akumva ko ari mu gihugu gitekanye aho yumvirizwa hatarabwe ubwoko iyaba intara byose bitarabwe akumva yuko ari mu butungane ivyo rero bishoboka hari amahoro twaravuze kandi iterambere ko rica ryoroha ugasanga abagwiza atunga baraza ugasanga umudamu wese wa mufamido desti nabone yari karaja arageza icyumviro cyo kugira icyo akoze kuko aba abona yuko igihugu gitekanye turi mu mahoro n'umutekano aha mu Burundi wacu rero iyo ntambwe twarayishyiseko ubu turi mu nzego nshyashya twitoreye amatora yaraheze twahura mu matora yaraheze ubu turiko turubaka igihugu turiko turatera imbere iterambere mu ntara iterambere mu gisagara ibintu nyine turabona ko biriko biragenda neza kubera ya mahoro bwa bumwe inzego zihari ziriko zirafasha kugira abantu basubire hamwe kandi bibandanye bigenda neza
murakoze cyane ndumva ko mwashitse ku bitari bike naho mu byo mwaganiriye utubwiye byari mu mugwi umwe bisigura ko n'iyindi migwi yari ifite ibindi byinshi nayo nyine yaganiriye ko ariko kandi icyabahuje cyazanye rino huriro cyari cyerekeye nk'uko babivuga mu gifaransa une femme de destin umukenyezi umwigeme w'imboneza mutubwira muri make bimwe mu byasobanuye mu byasiguye icyo uwo mukenyezi w'imboneza aba haranira uko abameze muri make umukenyezi w'imboneza abateya
murakoze cyane umukenyezi w'imboneza ni umuntu yumva ibintu byinshi akavuga bike bikenewe ni umuntu agira umutwe munini wo kwacumira byose mugabo akagira umunwa muto wo kuvuga bito akagira amaso manini yo kubona kure akagira ubwisanzure muri ibyo bikorwa ariko arakora akumva yuko ubwiwe yihagaze ko yiyemeye mu byo ariko arakora batubwira ati abakenyezi iyemere twerekane ko dushoboye twerekane yuko iterambere ry'igihugu rituraba kera twari tuzi ko umukenyezi ari uwo kurima ari uwo kubyara ari uwo kuguma mu rugo ariko ubu tuguma tubona ko ibintu byahindutse ubu mu gihugu cyacu abakenyezi dufite ibice bishimishije leta y'u Burundi irongowe na nyine cyubahiro Evariste Ndayishimiye yarahaye ikibanza gikwiye umukenyezi ubu duhagaze neza turi ku kivi turi ku iterambere turiko turubaka ingo zacu na cyane cyane abana b'abigeme iyo mwavuze yuko nkurikirana ibitsindiro y'abigeme ego nibyo abana b'abigeme hari ukuntu kuko turabankaga tubereye ku kuntu bozo w'abantu b'akamaro mu gihugu mu ngo zabo twebwe nk'abantu baciye ku ntebe y'ishuri tubereye ko byose bishoboka kubukena tarigo gutuma umwana atashuri kubukena tarigo go gutuma ugenda kwita ku mugabo adashoboka ku muhungu adashoboka batwara inda zindaro bari ku ishuri icyo cyose kabereka yuko ubukene uma ubamaze kuburengana imbere usanga ari heza imbere usanga Imana aragutegura ibindi nabo tukabereka ko bagumye ibanga bakiga amashuri bakajya mu nzego z'igihugu twarabahimirije abajeyi bari hajya bari abantu bakuze bafite abana ariko baraheza amashuri yisumbuye turabahimiriza ati nibaje mu gisoda baje mu gipolisi bagwanira igihugu kiragwanirwa baje mu nzego z'umutekano kuko abariyo bariko barasaza bariko barakura bariko baragenda none bazogirirwa horeve n'abandi ibyo byose biri mu bintu twabonye ko twebwe nk'abakenyezi famille de destine dutegerezwa kuraba igihugu cyose mu madomene yose tukaraba ibibuze n'ukuntu twoza turaterera kugira ngo dushobore gutera imbere.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti banywanyi, aya makuru naha ahumurije mbashimiye cyane rwose ko mwayakurikiye. Tuyabagejejeho turi iwacu mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda virusi ya corona. Mukomeze rero mugubwe neza na gahunda za radio.